ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije ndabaye nikaze mu kiganiro yaga cyo kuri uyu munsi. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Alexandre Bizimana ni musangwe ikaze. Abantu babiri baraye bitabye Imana ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere mu busuma bwa burijwemo ku ibanki ya Vodacom imurongwe mu gisagara cha Uvira. Umukozi w'iyo banki be n'uwo musuma bakaba aribo bahasize ubuzima. Elila Mbere Karembire akorera muri ako karere aratubwira menshi kuri iyo nkuru mu ijwi rya mugenzi wacu Pascal Ndayishimiye.
Ku mugoroba w'uwa mbere igenekerezo rya 12 Ruhuhuma umwaka w'2018 ibiro by'ishyirahamwe rijoje gutuma tumanaka makuru Vodacom biri mu rongo mu gisagara cya Uvira byaratewe n'umusuma yitwa Kibigwanisha. Abasize ubuzima muri ubwo busuma n'abantu babiri harimo mwene Kwiba hamwe n'umukozi w'ibanki FBN ikorana na Vodacom azwi ku izina rya Fred. Amakuru twakuye aho habereye iryo bara avuga ko hari mu masaha ya saa 10 aho umuntu yitwaje inkoyo y'ubwoko bwa revolver na grenade zitatu yahatirije uwo mukozi wa banki gushyira hasi akoshye yari afise harimo amahera. Bakiriko baraharira niho uwo musuma yarasa uwo mukozi wa banki hama acyatora iyo sakoshi. Umupolisi asanzwe acungera ibyo biro yariko akurikiranira hafi biriko biraba aca arasa iyo nkozi y'ikibi ku maguru imbere yo kuyihohosha. Uwo mupolisi nawe akaba yarakomereke kejwe n'uwo musuma. Muri ako kanya nyene mugenzi wacu w'umumenyesha makuru akorera radio message de peuple Toyimiref Theodore yariko afata amasanamu y'ibibaye yarahagaritswe n'igisirikare cya Uvira. Icyuma yariko afatisha amasanamu nacyo kirafatwa. Bagiriza uwo mumenyesha makuru ko yafashe amasanamu mu gihe itohoza rigikogwa. Ibyo nabyo bikaba bihanwa n'igitabo mpanabyaha cya Kongo. Ibyo bikavugwa n'umukuru w'igisirikare ariko akurikirana ibijyanye n'ubwo busuma.
Mu gihe isi yose yahimbaza umunsi mukuru wahariwe kugwanya gukoresha abana mu gisirikare no mu migwi igwana, mwisange uwo munsi wahuje amashyirahamwe akorera mu bijyanye n'agateka k'abana UNICEF, Monisco, TPO, Avreo, HCR na Save the Children. Bipe Macho Sende aratubwira uko byari byifashe ni mwijujya mugenzi wacu Emmanuel Bimenyimana.
Ejo hahise itariki 12 Ruhuma mwaka w'2018 umushikiranganji w'ubutungane akavugira n'agateka ka kiremwa muntu muri Kivu ya Majepfo afatikanije na Monisco, UNICEF, TPO, HCR na Save the Children bakoreye uwo munsi mukuru isange. Kira umushikiranganji muri ako karere yavuze ko ikibanza cy'umwana kiri muhira no kwishure atari mu migwi yabitwaje ibigwanisho.
Ikiganiro cyacu tukirangirize mu rusenda aho umuserukizi wishira hamwe mpuzamakungu INPFA muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari mu ruzinduko rw'isuzuma. Marie Charles Nininahazwe
umugwi ikigega cy'abenegihugu cy'umuryango w'abibumbye Fonde Nations Unies pour la Population mu Kinofunofu waragendeye akarere k'ubuvuzi kanundu ku munsi wa mbere igenekerezo rya 12 Ruhuhuma umwaka w'2018. Izo ntumwa z'ico kigega zikaba zari zirongowe n'userukira ico gisata cawo ni muri Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo Dr. Muto Serene. Uwo mugukaba wagendeye igituro c'amagara ca nderabuzima ca Rusenda hamwe n'ibitaro bikuru vyiyungururizo vya Nundu. Hose hakaba hari mu ntumbero yo kwirabira ingene ivyo bigo bikora n'ico ico gisata cawo ni cokora mu ntumbero yo gufasha ibikorwa birangurirwa muri ivyo bigo nderabuzima. Ico gisata kikaba cyari kitwaje imfashanyo izofasha kuri ivyo bigo mu kugwanya indwara zandukira biciye mu bihimba vyirondoka no mu gufasha abakenyezi bafise imbanyi gihe hageze kwibaruka. Umuforoma mukuru wo ku kigo nderabuzima cya Rusenda Rumona Aombo Prosper arakenguruka imfashanyo bahawe akagira ko asaba izindi mfashanyo batashoboye guhabwa nk'ibitanda vyo kwibarukira ko eka n'imashini zo kubundikira abana bavutse batageze. Mu nkambi y'impunzi ya Rusenda Maria Carole Ninahazwe kubwikiga niro yaga cha Internews.
Nino nga turangirije igano twaitwa bateguriye kuri uyu munsi igikorwa cha Serge Bisimwa kubahagarika izibwiwe Jack Kaora mwari kumwe na Alexandre Bizimana na kibashikirije. Bye bye na hejo.